Iyo ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye ikingura ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na 41. Leta y'u Burundi yahaye abaturage iminsi 10 kugira ngo babe bahinduje inoti z'5,000 n'iz'10,000 zishaje mu mabanki akabaha inshyashya.
Gusa ku bijyanye n'iki kiringo batanze cy'iminsi 10, iyo minsi niyo dushobora kubona ko ishobora kuba mike. Ushobora gusanga hariho abantu n'ubu bataramenye iyo nkuru.
Eka je iyo ngingo ntayo ndumva. Inimba byaravuzwe nibavuge hose babyumve, ibanke nkuru y'igihugu itangaza. Abenshi mu kibano ntavyo baramenya.
Aba ni bamwe mu Barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri icyo cyemezo cya leta. Ibuka irarega Kabuga Felician indishyi zirenga miliyari 50,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse imfashanyo z'ibiribwa yahaga Ethiopia. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump yatangaje muri iri joro ko umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu yamushyizeho ikirego mu rukiko amukurikiranyeho icyaha cyo gutunga amabanga akomeye y'igihugu atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Aloyiz Bigirimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibi Donald Trump yabivuze abicishije ku rubuga ngurukana bumenyi rwiwe ku mugoroba wo kuri wa kane. Yanditse ati leta yabunzwe na ruswa ya Biden yatangarije abamburanira ko negetswe ko icyaha. Ibimenyeshamakuru bitari bike byavuze ko Trump yegetswe ko ibyaha indwi bijyanye n'uko kwitwara nabi mu bijyanye n'amabanga y'igihugu hamwe no kutorohereza ubutungane. Trump yanditse ko yatumwe ko kwitaba sentare yegukira leta i Miami muri Florida ku munsi wa kabiri itariki 14 z'uku kwezi. Abashingwamanza ba Trump ntibashotse bagira icyo bavuze igihe babazwa kuri ivyo uwo baburanira. Yanditse muvugizi wa Jack Smith, uwo nuwashinzwe gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu basanze mu rugo rwa Donald Trump, nawe nyene yaranse kugira icyo ashikirije. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza ijwi ry'Amerika rikesha iyi nkuru ntiryamenye ibyaha nyezina Trump azohanishwa. Igihe yarahira imbere ya sentare nkuru y'igihugu mu mwaka uheze, umwe mu bakozi b'ibiro by'inyamiramabi FBI yavuze ko hari ibimenyetso byerekana ko hakozwe ibyaha indwi, harimwo ibi: gushikiriza amajambo atariyo no kubangamira ibikorwa by'ubutungane. Ubushikiranganji bw'ubutungane bwatanguye gukora kuri iyo dosiye yayo mabanga Trump yagiye atwaye inyuma yaho aviriye muri White House mu 2021. Abakora amatohoza batoye impapuro 13,000 mu rugo rwiwe ruri i Palm Beach muri Florida. Haraheze hafi umwaka. Ni mu gihe ababuranira Trump bari bavuze ko impapuro zose zarimwo amabanga akomeye y'igihugu zasubijwe leta.
Mu ruzinduko arimo muri Arabia Saudite, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yatangaje ko nta gihugu na kimwe Amerika isaba kujya ku ruhande rwayo cyangwa ku ruhande rw'Ubushinwa. Diane Ninine hazwe aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Antony Blinken mu kiganiro yagiranye n'amenyeshamakuru ejo kuwa kane ari kumwe na mugenzi we wa Arabia Saudite muri ico gihugu, yavuze ko Amerika izi imbere mu bihugu bifitanye imigenderanire myiza n'ibihugu vyo mu kigobe c'Abarabu. Umwami Faisal bin Farhan Al Saudi ajeje imigenderanire ya Arabia Saudite n'ayandi makungu, nawe yishuye avuga ko mu gihe Ubushinwa uzi imbere mu bihugu bifashanya nayo mu vy'ubudandaji, Amerika iri imbere mu bihugu bifatikanye kwifatanya umunsi kuyundi mu by'umutekano. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Arabia Saudite n'ayandi makungu yaciye yongera ko amahigwe y'uko imigenderanire igihugu ciwe gifitaniye n'Ubushinwa ibandanya gutera imbere ari menshi. Anthony Blinken atangaje ko atagihugu Amerika ihatira kuja ku ruhande rwayo mu gihe ariko yitegurira kuzogendera Ubushinwa. Urugendo Blinken azogirira Beijing mu Bushinwa yari kurukora mu kwezi kwa kabiri, ariko arusevya kubera ibipira Ubushinwa bwarungitse mu kirere cha Amerika gusuma urusaku, Amerika ikaruhira kubirasa. Mu ntango zinondwe ijwi rya Amerika ryabajije uvugira icegera cy'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu nimba Ubushinwa bwiteguye gufata ingingo zigamije kunagura imigenderanire na Amerika. Nawe yishura ati amakungu yiteze ko tunagura imigenderanire yacu bice mu kubahana. Kurundi ruhande rw'Ubushinwa, umuvugizi w'ushikiranganji ujeje imigenderanire muri ico gihugu nawe yishuye kuri ico kibazo nyene, avuga ko Amerika ibwirizwa kubaha Ubushinwa kandi ikavavanura n'ico Ubushinwa bwita gusaba kuyaga ku ruhande rumwe, kurundi ruhande ikabusomborotsa. Imigenderanire y'Ubushinwa na Amerika imaze igihe atari myiza. Ivyo bihugu biri mu vya mbere biteye imbere mu vy'ubutunzi ahanini bipfa ibibazo biri mu vy'umutekano, ubudandaji n'ubuhinga bwa none. Naho biri uko, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishimangira ko Ubushinwa buzi imbere mu bihugu bishorera ibiva mu burimyi.
Hagati aho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo guhagarika imfashanyo z'ibiribwa yahaga Ethiopia kubera ko igisirikare cya Ethiopia kizinyereza. Byane nini nazwe komeza.
Raporo ya USAID ivuga ko igisirikare cya Ethiopia cyanyuruje imfungurwa zagenewe abakene, kandi hari n'abari muri leta ya Ethiopia bagize uruhara runini mu inyuruzwa ry'iyo mfashanyo. USAID muri iyo raporo isigura ko bimwe mu bifungurwa vyibwe vyahawe abasirikare n'abahoze ku rugamba, hari ariko n'abategetsi badandaje ifu bivye ku masoko, abayiguze nabo bakaja kwidandaza hanze ya Ethiopia nk'uko USAID ibandanya kubisigura. USAID muri iyo raporo ikinyamakuru The Washington Post gifitiye kopi yagize iti amatohoza yimbitse arerekana ko inyuruzwa ry'ibifungurwa vyagenewe gufasha abanyagihugu ba Ethiopia rikora mu rwenge rwinshi. Iki ni icaha. Abakoze amatohoza ku ruhande rwa USAID bagendeye ahari amazu 63 yo gusya ifu mu burere indwi muri cenda bugize Ethiopia, bahasanga imfungurwa nyinshi zanyurujwe. Izo mfungurwa zarimwo izatanzwe na Amerika, Ukraine, Ubuyapani n'Ubufaransa. USAID aha igasaba batanze imfashanyo bose muri Ethiopia kurimbura vy'ukuri uko imfashanyo zabo ziriko zirakoreshwa. Ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika gutanga imfashanyo z'imfungurwa muri Ethiopia ishobora kuzogira ingaruka ku mamiliyoni menshi y'abanyagihugu ba Ethiopia babeshejweho n'imfungurwa gurwa z'imfashanyo. Ikinyamakuru The Washington Post cavuze ko caronde umuvugizi wa leta ya Ethiopia, umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere n'umurwi ujejwe vy'ibiza, ariko bose baranka kugira ico bavuga kuri ibi vyagirije.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet waeshatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Leta yahaye abaturage iminsi 10 kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 17 z'uku kwezi kwa gatandatu kugira ngo babe barangije guhinduza inoti z'amafaranga 5,000 n'ibihumbi 10 bakoreshaga kuva mu 2018. Banki Nkuru y'Igihugu yazishimbuje izindi nshyashya. Ni inkuru tugezweho na Thierry Vindayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Iminsi 10 yatanzwe iyo guhinduza izo noti nugwera ku igenekerezo ryandwi ruheshi gushika kujya 17 z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Abatari bafise amakonte mu mabanki bari bafise izo noti nabo bahamagarirwa kuyafunguza muri iyo minsi 10 itarahera kugira ngo baronke uko babika ayo mafaranga yabo. Abandi bantu ku giti cabo nabo bifuza guhindurirwa amafaranga mu ntoke ntibategerezwa kurenza amafaranga 100,000 muri ico kiringo catanzwe kubitsa amafaranga amafaranga ayari yo yose ku makonte mu mabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kubitsa no kugurana na abana bari bo bose bashobora kubitsa amafaranga atarenga miliyoni 10 muri iyo minsi 10 ku makonte yabo ari muri ibyo bigo. Amashirahamwe nayo arekuriwe kubitsa amafaranga atarenga miliyoni 30 ku munsi no kuri buri kone. Uru rugeza ariko ni rwerekeye amabanki y'ubudandaji, amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na hamwe n'amaposita. Ibanki Nkuru y'Igihugu yanatangaje ko kuba bakure y'ibigo by'amabanki bazokoroherezwa mu kubarungikira hafi yabo ababafasha guhindurirwa izo noti. Ijwi rya Amerika yavuganye n'abanyagihugu batandukanye hijya no hino mu gihugu badusigurira uko bakiriye iyo ngingo n'ingorane bayibonamwo cane cane ku gihe catanzwe.
Twayakiye neza kuko ingingo yo guhindura amafaranga y'igihugu sijya mbere ibaye no mu myaka yahera iho riba ama izo noti abenegiye ko bazifise bakazizana ku mabanki kugira ngo baronswe ayo yandi mayira mashasha. Gusa ku bijanye n'iki kiringo batanze cy'iminsi 10, iyo minsi niyo dushobora kubona ko ishobora kuba mike, dushobora gusanga hari abantu nubwo bataramenye iyo nkuru.
Aha kandi hari n'abavuga ko iyo ngingo yo guhagarika izo noti batari bwayimenye.
Eka cyo ngingo ntayo ndumva, nayo numvise inimba byaravuzwe nibavuge hose babyumve, ibanke nkuru y'igihugu itangaza. Abenshi mu kibano ntavyo baramenya ko ntibarabeshi ntibirabashikiye ntibarabyumva. Ishokorwa nuko boyongera ikiringo kugira izo noti zose zikugwe mu banyagihugu.
Urya mayira kugira ahere mu benegihugu babayatunze birasaba umwanya utari muto.
Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane hahise hasohoka itangazo rivuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ritegeka baburamatari hamwe n'abajejwe intwaro muri rusange kumenyesha abenegihugu vuba bwango ko bategerezwa kunyarukana mu mabanki ayo mafaranga igihe catanzwe kitararenga. Nitangazo ryasinywe ko n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Iteretse, aho ryashikirijwe abamenyeshamakuru na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi.
Butegetse baburamatari n'abajejwe intwaro muri rusangi kumenyesha abenegihugu bose iryo hagarikwa, bongere babibutse guhinduza izo noti na shasha guhera ubunyene kugira ntibazoje kurundana wa munsi ico gikorwa kizorangirirako.
Ku munsi wa gatatu Diodone Murengera Ntwari atwara Banki Nkuru y'Igihugu c'u Burundi BRB yasiguye imvo z'iryo hagarikwa ry'inoti.
Ibanki ya Repubulika y'u Burundi imaze igihe ibona ibimenyetso byerekana ko igice kitari gito c'amafaranga y'amarundi isohoye atagaruka mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Ibyo bigatuma ibikorwa by'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bihungabana, bigatuma ibikorwa byo kuriha ibidandazwa n'ibindi byankenerwa no guhanahana amafaranga bitagenda neza.
Amafaranga mashasha asubirira yari ahasanzwe yaciye atangura gukoreshwa hakimara gusohoka itangazo. Ayo mafaranga yemejwe ni Banki Nkuru BRB na yakozwe ku igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa 11 umwaka w'2022. Diodone Murengera Ntwari umuyobozi w'Banki Nkuru y'Igihugu BRB.
Harasohowe inoti shasha y'ibihumbi 10 hamwe n'ibihumbi 5 zakozwe ku igenekerezo rya ndwi munyonyo mwaka 2022 zigatangwa gukoreshwa kuva igenekerezo rya ndwi ruheshi mwaka 2023 nkuvuga uno munsi nyine.
Iyi ngingo yo guhagarika amafaranga yahora akoreshwa mu Burundi arimo inoti za 5 n'iz'ibihumbi 10 nk'amafaranga manini akoreshwa. Iji nyuma yuko kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraherutse gutangaza ko hari abanyegeza amafaranga mu mazu yabo ntagire ica marira igihugu n'abanyagihugu. Yaciye amenyesha ko umunsi umwe bazosanga ayo mafaranga yahindutse ibipapuro puro. Hari mu masengesho yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2023.
Mose mwasanze ibyo bihara n'abigize ibipapuro niho muzoteme niho muzokora kuri koda kwa ibyo bihara mwitwaze uzangira ibipapuro hasigaye hakomera yabene igihugu yajari muri banki hakiri kare bashe yajari mwa banyikana kuko muzi n'isaha ntawo muzi.
Ijwi rya Amerika irabandanya kuvugana n'abanyagihugu batandukanye mu kuraba uko ico gikorwa gishirwa mu ngiro hirya no hino mu ntara z'u Burundi. Thierive Ndayishimiye, Kigali.
Thierive Ndayishimiye, urakoze. Tujye mu Rwanda. Umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside, ibuka, urasaba Kabuga Felicien amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari ibihumbi mirongo itanu yindishyi z'akababaro n'ibyangijwe n'interahamwe. Ibuka yamureze mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo I Kigali. Urubanza rwatangiye ejo ariko ruhita rusubikwa kubera ko uregwa Kabuga Felisiani adahari. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Umuryango w'ibuka usobanura ko wareze Kabuga Felisiani mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo kuko yari atuye ku Kimironko mu karere ka Gasabo. Uyu muryango usobanura ko umurega uruhare yagize mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ibuka yumvikanishaho Kabuga Felisiani yagize uruhare ruziguye mu bikorwa binyuranye by'icwa ry'Abatutsi ndetse n'abyangiza imitungo yabo inyuranye. Mu iburanisha ryo kuri uyu wa kane, umuryango w'ibuka wari uhagarariwe na Maitre Bayingana Janvier, Kabuga ntiyari yitabiriye urubanza ndetse nta n'umwunganizi we wari uhari. Umunyamategeko wari uhagarariye ibuka Maitre Bayingana Janvier avuga ko ibikorwa bya Kabuga Felicien byatumye hicwa abantu bari bafitiye igihugu akamaro ndetse n'imiryango yabo binatuma hasahurwa imitungo yari kuzabatunga n'inzu zabo zirasenywa. Mu nyandiko itanga ikirego ijwi rya Amerika ryaboneye kopi bigaragara ko usibye ibuka ihagarariye abaregera indishyi harimo n'abandi bacitse ku icumu bo mu Bisesero, ku Mugina, ku Kimironko, ku Muhima, muri Musave, muri Nyamirambo, imudenda hiswe Komine Rouge, Irubavu, muri Vunga n'ahandi. Ibuka isobanura ko yiyambaje urukiko rwisumbuye rwa Gasabo isaba ko rwategeka Kabuga Felicien kwishyura indishyi zishingiye ku ruhare rwe. Nibyo Maitre Bayingana Janvier agarukaho.
Icyo umuryango w'ibuka waregeye mu byo azategeko rero ntago tuzigeze dusaba ko imitungo ya Kabuga ihabwa ibuka, ahubwo wende iyo mitungo nkuko imanza zose zigenda ishobora kuzashingirwaho mu kwishyura nkuko na Kabuga ashobora kwishyura ku bushake, niyo mitungo ye nta n'uyikozeho.
Uyu munyamategeko asobanura ko imitungo ya Kabuga bamaze kuyimenya ndetse naho iherereye.
Ntago dushobora gusaba ibitaramenyekanye gukorwa ngirango naho wibazaga ukavuga uti kuki mwana atinze. Niba umuryango w'ibuka mu buryo ufite ubwawo ubasha kubibona, ndagira ngo nkumenyeshe yuko Kabuga kuva 1995 yarashakishwaga. Kuki se twarinze tugera mu mwaka 2020 atarafatwa? Nuvuga ngo ntago wakwihisha ngo mitungo igaragara.
Umuryango w'ibuka ufashe iki cyemezo mu gihe kuwa kabiri w'iki cyumweru urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha rwemeje ko Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya Jenoside atagifite ubushobozi bwo kuburana. Umuryango w'ibuka ukavuga ko iki cyemezo kitazakoma mu nkokora umugambi wayo wo kuryoza Kabuga ibyo yangije. Uru rubanza ntirwabashije gukomeza kuko mu baburanyi uruhande rwa Kabuga rutari rwitabye. Maitre Bayingana yabwiye urukiko kwibuka yandikiye umwanditsi mukuru w'urwego rwasigayeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha kuko ariwe uhagarariye serivisi zifunze Kabuga kugira ngo zemeze ko yamenyeshejwe uru rubanza. Yavuze ko ubwo binjiraga mu rukiko batari bakabona igisubizo cy'uyu mwanditsi, umucamanza baje niba baravugishije ruriya rwego asubiza ko bababwiye ko umwanditsi yagize akazi kenshi usibye miliyari 1,500,658,800 ibuka isaba nk'indiki z'akababaro. Uyu muryango usaba izindi miliyoni ijana nk'igihembo ndetse n'amafaranga yikurikirana rubanza angana na miliyoni 50. Urubanza rwimuriwe tariki ya 17 z'ukwezi guta. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Hagati aho abavoka baburanira Kabuga Felicien mu rukiko mpuzamahanga rwa Roni ruri I La Haye mu Buholandi bishimiye icyemezo rwafashe cyo kutamuburanisha kubera uburwayi bwe. Ariko mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, umwe muri bo Maître Emmanuel Altit asobanura ko kuburanisha urubanza bishingiye ku bimenyetso byonyine gusa bishobora kubangamira uburenganzira bw'uwo yunganira. Murabyumva mu ijwi rya mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Kiriya cyemezo twarakishimiye cyane kubera ko ni nabyo twasabaga. Abacamanza baratwumvise bemeza ko Kabuga adashoboye kuba yaburanishwa kubw'ibyo ko urubanza mu buryo busanzwe ruhagarara. Turanyuzwe cyane ndetse mu nyemerere nongereho ko iyo ari intsinzi ikomeye ku bwunganizi bwahirimbaniye kumvikanisha ijwi ry'igikwiriye muri uru rubanza.
Ariko kuba umukiriya wanyu atazaburanishwa ntibimugire umwere.
Aracyafatwa nk'umwere. Ushobora kurega umuntu ibyaha byose bishoboka ariko igihe cyose ataracibwa urubanza ku rwego rwa nyuma aba akiri umwere. Kubw'ibyo rero Kabuga Felicien ni umwere kandi n'umweru udashoboye kuburana.
Ariko urukiko rwanzuye ko azaguma muri gereza.
La question se pose pas comme ça, la question se pose
oya siko bimeze. Ibintu dukwiye kubivuga mu buryo abacamanza babivuzemo. Abacamanza banzuye ko nta rubanza ruzabaho kubera ko adashobora kuburanishwa. Banzura ko haramutse hari urubayeho hakorwa ibyo bita kuburana hagendewe ku bimenyetso. Ni ukuvuga urubanza rushingiye ku byabaye. Ibyo bivuze ko abantu bafite icyo kuba bavuga baza bakakivuga, baba batanga buhamya bakaba babazwa n'ubushinjacyaha ndetse n'ubwunganizi. Ibyo bigakorwa mu rwego rwo kurushaho kumva neza ibyabaye. Ubu rero n'ubundi buryo ariko nibusimbura urubanza rwa Kabuga kubera ko we ntashoboye kuburanishwa. N'ibindi bindi.
Mbese muzamuburanira no muri urwo rubanza rw'ibimenyetso?
Pour l'instant, on discute avec l'accusation, on discute avec les juges de la possibilité.
Uko bimeze ubu turimo kuganira n'ubushinjacyaha ndetse n'abacamanza kuko ubwo buryo bwashoboka. Kubera ko twebwe ntabwo twemeranya nabwo kandi tubona ko kuba ubu buryo butarigeze bukoreshwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, bukaba butarateganijwe muri sitati ishyiraho uru rugereko kandi bukaba atari uburyo bwitabazwa mu rwego mpuzamahanga, kubukoresha byaba ari uguhonyora uburenganzira bwa Kabuga Felicien. Kubera ko wakwibaza ngo ni gute urubanza rugendeye ku bimenyetso rwabaho mu gihe umuntu wibanze ibyo bikorwa bishinjwa atari bubashe gutanga amakuru y'ingenzi, atari bubashe guha amabwiriza abamwunganira. Rero ni ikibazo nyacyo kandi haraza kubaho ikiganiro cyisunze amategeko hagati y'impande zombi imbere y'abacamanza kugira ngo turebe niba ibyo byashoboka mu gihe nta n'ahandi byigeze biba mu rukiko mpuzamahanga. Uko tubibona rero kwifashisha ubu buryo byahungabanya bikabije uburenganzira bwa Felicien Kabuga.
Et de notre point de vue, sa mise en place entraînerait des atteintes très graves au droit de Felicien Kabuga.
Munyamategeko Artite, ubwo icyemezo cy'urukiko cyatangazwaga cyakiriwe mu buryo bunyuranye cyane cyane ku ruhande rw'abarokotse Jenoside. Mbese murumvamo abajwe no gutenguhwa kugaragazwa ubu ngubu n'abarokotse Jenoside.
Alors nous sommes toujours sensibles à la souffrance humaine. Nous connaissons, nous savons ce qui s'est passé au Rwanda. C'est évidemment terrible.
Kwe buri gihe tubabazwa n'ibabazwa rya muntu. Tuzi ibyabaye mu Rwanda ni ibintu rwose biteye ubwoba. Abantu benshi barababajwe mu bugome bukabije. Birumvikana rero ko ari ngombwa kubumva rwose. Baba bategereje iburanishwa ry'umuntu by'umwihariko umuntu nka Kabuga ku mpamvu zumvikana. Urubanza ni inzira igendera ku bintu bikozwe mu buryo buri mu gaciro bugendera ku mategeko agenga uko iyo nzira ikorwa. Hari amategeko, hari ukuri guhari, ibyo ni by'abacamanza bashyize mu bikorwa.
Munyamategeko Emmanuel Artite, umwunganizi wa Felicien Kabuga, ndabashimiye.
Murakoze.
Temistocle Mutijima, urakoze. Noneho tujye muri Uganda. President Yoweri Museveni yarayatangaje kuri Twitter ko yanduye COVID-19. Yasobanuye ko hari hashize iminsi ibiri atangiye kugira ibimenyetso byoroheje bimeze nk'iby'ibicurane mbere yo kwipimisha. Yongeraho ko yishyize mu kato. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Mu itangazo yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Museveni yavuze ko yirengagije ibimenyetso bya mbere by'ibicurane yatangiye kugira kuwa kabiri kuko byari byoroheje. Yakomeje akora imirimo bisanzwe harimo n'amanama atandukanye kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Nibwo yabonye ibimenyetso byakomeje, noneho ahamagara abaganga be kumukoraho ibipimo bya COVID-19. Museveni yavuze ko bibiri mu bipimo byagaragaye ko yaratanduye, ariko kimwe kimufata mu bwandu bwa COVID-19. Perezida wagomba kugeza ijambo ku Nteko Ishinga Amategeko umunsi w'ejo ku wa gatatu mu nama yabereye ku kibuga cya Kololo, yavuze ko yagiye mu nama mu modoka itandukanye n'iy'umugore we yagenderagamo mu rwego rwo kwirinda ko yamwanduza. Gusa icyo gihe ibisubizo by'ibipimo byamukoreweho ntibyari byagasohotse. Minisitiri w'itangazamakuru Chris Baryomunsi yatangarijwe irya Amerika ko bidatangaje ko Perezida arwara kuko nawe ari umuntu. Ati mu mezi abirashize mu gihugu habayemo kwiyongera gake mu bantu bandura corona. Ntabwo rero bitangaje kuba Perezida yakwandura. ariko turizera ko azakira vuba. Ntabwo duhangayitse na gato kuko n'igihe yatangazaga ikibazo cye yarakomeye. Twizera ko uburwayi azabunyuramo mu buryo bworoshye hanyuma agasubira ku kazi vuba. Perezida Museveni azwiho kuba umuntu wirinda cyane na cyane cyane indwara, kandi kuva COVID-19 yatangira n'ubu ntiyari yarigeze ahagarika kwambara agapfukamunwa. Ikindi no muri iki gihe COVID-19 yagabanutse cyane, ahora agaragara mu nama harimo n'iz'abagenzi be abakuru b'ibihugu, ari we wenyine wambaye agapfukamunwa kandi ntabwo ahana amaboko aramukanya n'undi muntu uwo ari we wese. Minisitiri avuga ko ari byo bitera gutangara ku buryo ashobora kuba yaranduriye iwe mu rugo.
As ministers, every time we go for cabinet, we test for COVID.
Mu gihe twe nk'abaminisitiri duteganya kujya mu nama y'abaminisitiri iyoborwa na perezida, tugomba kubanza kwipimisha COVID-19. Abashoferi bacu n'abashinzwe umutekano wacu nabo bose bakorerwa ibipimo. Ntushobora guhura na perezida Museveni keretse babanje gukorera ibipimo bya COVID-19 bagasanga kutanduye. Dukeka ko agomba kuba yarandujwe n'umwe mu bagize umuryango we, kuko no mu manama rusange yicara kure cyane y'abandi. Ntabwo ahana amaboko kuramukanya n'umuntu uwo ari we wese, ndetse no mu mwiherero w'abadepite b'ishaka riri ku butegetsi bya NRM wabereye cyangwanze mu cyumweru gishize, abawitabiriye bose babanje gukorerwa ibipimo. Kandi hagati y'umwiherero wamaze icyumweru cyose twongeye gupimwa inshuro ya kabiri, kandi abantu bose bari bameze neza. Mu itangazo rye, Museveni yavuze ko yaretse agapfukamunwa vuba aha kuko kamuteraga izindi ngaruka ku mubiri nko ku maso no mu mihogo. Yavuze kandi ko yahaye Minisitiri w'Intebe kuyobora imirimo ikomeye mu gihugu kuri uyu wa kane no ku wa gatanu, mu gihe igihugu kizihiza umunsi wo kwibuka intwari z'igihugu cya Uganda. Abanyagihugu batandukanye barimo kuganira kuri uburwayi bwa Perezida Museveni ku mbuga nkoranyambaga, bibaza ukuntu yaba yanduye kuko bamuzi nk'umuntu wirinda cyane. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri iyi minsi uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarengewe n'imyotsi myinshi ituruka ku nkongi y'imiriro yibasiye amashyamba kimeza y'igihugu cy'abaturanyi cya Canada. New York na Washington DC biri mu mijyi ikomerewe. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabajije umwe mu batuye i New York, Jean-Paul Rwitanaga, uko byifashe muri uwo mujyi.
Maze imyaka 30 nga New York, ni humba ndakunda. Hanyuma nyine byatanguye imbere yahije yejo, abantu bateguye kuza bamanitse imitwe basamura barabigoza ari byo, bakagira ngo tuntu twiyerezora nayo yiciriyije uvuye mu mbeho ukaja muci. Hari ibintu ija mu miyaga beza kuba imiyaga hinduze ukagira ngo ntibisanzwe mugabo bibaze kuba byinshi. Hanyuma abajejwe vyo gukurikirana vy'imiyaga kuko ari kwikada baca basoga yuko hari ibintu vy'imyotsi vyashitse mu gisagara ca New York gifise abantu imiliyoni 8. Hanyuma zikagira nk'amakumi atanu, niho baca bavuga yuko hari ibintu by'imyotsi yavuye muri Canada yadushikiriye, kandi tugerageze abashoboye kuguma mu mazu bagume mu mazu kubera ibintu vy'amagaye none ibintu bakarako cane. Ubu n'umunsi ni ku wa kane, aho ku wa kabiri niho biratangura rero vy'ubukebuke. Hanyuma ejo ku wa gatatu ibintu birakomera, rero birakomera cane gose. Hajeje nari Bronx, ni ukuri ntibashobora kubona ku metero zirenga bifata ijana 30 bashobora kuhabona. Imyotsi iba myinshi, amambulanse atabwa kuja mu ibarabara, hanyuma amamaske mu mateleviziyo bavuga yuko twikingiye tuguma mu mazu kumera kutameze neza, yuko amagara yacu tubangamiye, agaciro bwacu tuba mu maske yabuze. New York ibyo vya COVID ubu batubwiye ko mu maske niho tuyagwanda twayabuze. Ibintu vyari vyorushije ku gatatu,
naho bababwiye ko abanyagihugu baba mu gisagara ca New York mu buryo bishobotse bo kwirinda kuja hanze bakaguma mu mazu. Ariko abitegereza ibintu baravuga no mu mazu ko impemu mbi bivuye kuri iyo myotsi bishobora kumerera nabi amagara y'abantu nk'abari mu mazu, naho nyine bufata ingingo zimwe zimwe zo kwikingira bagashiramwo ubujya munyaguhuha mu mazu. Niko byagenze?
Nuko nyine byagenze, byose urumva byitagura ko bari bazura vy'imyaga vy'imvura bino, bizo bene byo byashobora gushika mugari bari bazi yuko bizo kubira kaho biteye n'ukuri hejo rero babonye bikomeye batubwiye neza bizavuze ngo ushabuye aga climatizor mu nzi kwisohore iyo miyaga ubumusha kwinjira uhe na umuyaga uvuye mu ma climatizor mu nzi busohore byo bisatubwiye twebwe tuzakije abashaka masque basho kuyaronka bayambare hanyuma umuntu aje hanze bikenewe
cuti muduteza amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika maze rero mbararikire ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na muri isanga guhera saa kumi nk'uko mubimenyereye nimuze gucikwa rero hagati aho mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na Thomas Kamiri.